Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Niteka ryo gusubira kubana namwe mwe mwahisemwe ibiganiro vya Radio Indundi Kiritire tubahe mwiriwe tunabahikaze muri aya makuru mu rurimi rw'Ikirundi twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri bikuru bikuru. Akazi kuri bongo gasana kahagaze kubera umwuga wa butaki batunze abo nabasanzwe bakora ibijanye no kotsa inyama ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Imvo ni duga ry'ibiciro ku nyama hamwe nibura gisoko ibitungwa. Umwaka wose uri goro yatamajya amazi ribonetse mu mabumbo iyo mu kigwati cya Rumoto moto muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Ibyabaha babidogera kuri ico kibazo abatware bati harimo no gushikuza kuko muri ico gice hari amazi akwegwa mu kuzimu. Abo banyagihugu nabo bati ntawo yanwa kuko tari meza. Ibikenye samazi aho Ibubanza cyo kimwe n'isoko y'inyama Himakamba, ariko n'ibyankenerwa byofasha mu mashuri mu bijanye n'icigwa cy'ubuhinga bwa none bwo gutumatuma na kw'amakuru teyise mu rurimi rw'Igifaransa mu ntara y'Indero ya Ruyigi. Birahakenye ibituma ico cigwa kigorana kwigisha nk'uko muja kubyumva ibyuma bidukundiye bagenzi bacu baraho mu buseruko bw'igihugu bakaja kutugira ku muriri. Aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Matiya Bona Yesu, iri jwi ni Odiro Nkejimana mu kanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe, nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru zano makuru. Bamwe mu basanzwe bakora akazi ko kotsa inyama ku mugwa mukuru w'intara y'Amakaza ko uwo mwuga utagishobora kubatungira imiryango yabo. Bakavuga ko iduga ry'igiciro cy'inyama hamwe nibura gisoko ibitungwa ari intambamyi kuri bo, mu gihe nk'abayangayanga babona ko akazi kabo gasa n'akaheze. Basaba ko hoshigwaho isoko ibitungwa hakashigwaho n'ibiciro bivanye n'aho inyama iba yaranguriwe. Ahimakamba inkuru tubibaze mugenzi wacu Serge Sindayigaya.
Bamwe bamubona guheba kuyanga tuko tabiheba bivanye nuko ntaho tugikura impene ntaho dukura inka.
Kare twaragura ikiro 12 ariko ubu ikiro kigeze kuri 2200.
Abadandaza b'inyama bo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bemeza ko uwo mwuga utagishobora kubatungira imiryango yabo nkuko byahora. Uwo mukenyezi ari mu bakora umwuga wo kotsa inyama na bagenzi be bavuga ko batakironka abashorera kubera igiciro ku nyama kiguma kiduga.
Ntoroshe gukora kuko intambamye ni nyinshi. Ikiro cy'inyama cyaraduze, hama uje kugura nawe agaca yidoga ngo umugeto waduze kuko ikiro cy'inyama cyaduze. Umugeto ni 3.5 kare twaratugurisha 2.5.
Bimwe mu bituma inyama n'ibitungwa biduga igiciro ngo harimo kuba atasoko ry'ibitungwa na rimwe rirangwa mu ntara yose ya Makamba. Igagwa ry'isoko ryo kwa Buhinja muri komine ya Kibago barabikora ko kubera ibitungwa biva mu gihugu cya Tanzania ngo byaje kunyura ibintu murugo rudandazwa ku badandaza b'inyama.
Nkubi bitungwa twaratugura impene dukuye ku Mugina ariho ku Muragarazi kwa Buhinja. Isoko barayimuye bayitwara hakurya i Tanzania. Ntibicyoroha ariko tugura impene mu ibyo bice byaho. Tugiye mu mihana baratuzimba. Ikica gikurikirako ikintu bita amatagisi tumiduga impene. Urashaka kwigurira matana igashika i Makamba ibuguye nk'inshuro 3. Uwashika mu macuniro bakongera bakayi buguza aye bakayishaka ko tagisi. Uwidandaza za kwisanga yuzure mu mahera menshi.
Abadandaza bemeza kandi ko ikindi cyatumye iduga ry'ibiciro by'inyama ari ingingo ibuza ibitungwa guturuka. Ibyatumye bamwe baca bahitamo guheba korora bica bituma ibiciro biduga ku munsi ku munsi.
Uburagiro karahavuye rero no munsi kuvaho bugaraniye ibitungwa mu nzu. Ubu akazi k'abayangayanga kaciye gahera. Misanzu ubu dukora akazi nyene ntagateka riremba mu rudi. Nta kazi dufise ubu gasanzwe kaduheranye turuko nyene.
Abadandaza basaba kuronswa isoko ry'ibitungwa hamwe no gukura amatagisi y'umurengera atangishwa kuko ibitungwa birishwa kenshi uko biva mu ikomune byinjira mu yindi akongera ko kubirihira ku macuniro aho bibagirwa.
Icyo twosaba leta nuko yoturonderera nk'isoko yo kudandarizamo impene ngai Makamba. Isoko izwi n'amategeko igacishiraho n'ibiciro by'amatagisi ashobora kuriha ku mpene guriyo mu isoko no mu macuniro.
Mu ntara ya Rumonge ho abadandaza b'inyama bari bahisemo guhagarika urwo rudandazwa kuko bavuga ko bakora bahomba. Bakaba basubiye gukora habaye inama bari kumwe na musanteri wa Rumonge Auguste Minani kuri uyu wa 12 munyonyo Makamba. Serge Sindayigaya, Radio Indundi Culture.
Tuvaho mu manoko bw'igihugu dutandukire mu burengero bw'igihugu abanyagihugu mu kigwati cya Rumoto moto ahitwa kumugirigiri muri komine Gihanga intara y'Ububanza basaba ko bosubira kuronswa amazi meza inyuma y'umwaka yarakamye abahaba bikeka kwa ayo mazi bahorana yakatishijwe n'abarimye b'imiceri hamwe n'aborozi muntu aroho bavuga ko ico gice cubatswe mu amazi y'amapompano aya banyagihugu bavuga ko atonyobwa yotamira tuzi
Haezu mga kurengi kigwati charmoto moto kita gira mazi meza ama bomboru sanga vila hari ya rakamye.
Yunga hala mazi mga kana mezi kutu. Nasaji bomboru hali, kyo bomboru jani hala mazi hali.
Inandaro ya vjose nabari mninabo rozi, mhukuyu ahaba abisigura.
Acha hazu mungu, umu partikiri, mifiti hila rohari ya, ingari ya. Acha kutu, asuiza hibu bomboru na. Kira ngu, abomire ingazi wazi shura kuronga mazi. Ala imirima iri hariya y'umuceri bakatishije umuceri
abanyagihugu basaba ko boronswa amazi meza
bivugaga bakatuha amazi avuye mu misozo tapuye mu misozo ngana shaka kwashi
canke agakwegwa yandi
kirese bayungirije bakavuga ati ayago ariko araje mu muceri nago ubuko nyine aya na twongeye ko nayongera hariya muceri ntagi bishosora kubatse
ubu aba muri ico kigwati bakoresha amazi y'amapompano yo mu kuzimu kubgaba atari meza kuko ari mwumunyu musitanire wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba warashima ayo mazi y'amapompano ahubwa akabona ko yorwizwa
amazi meza ko tubako nk'amasoko tugafatiramo urugatsi ku mpanda ni bubanza ko twe ntamasoko ari ngahaye ariko baramaze kubibona amashyamwe amwe tumaze kudodora ko bakadufasha kuduhereza amazi meza yo mu kuzima baranze kubona ko hari ya mazi kandi aba amazi meshi cyane gose hariho nabaze kuyimba bakavomeza imirima yabo kandi barabona ko bimeze neza
kuronka amazi meza ubu abanyagihugu bo muri ico kigwati no mu micungararo yaho batuma bazana amabido ku makinga ku mafaranga 1000 kuri imwe canke bakaniganira ku ibombo rusangi rimwe riri mu micungararo yaho bizamwa amazi umwanya muto
yotamira tuzura kenuye mu buseruko bw'igihugu mu bijanye n'inyigisho bamwe mu bajejwe iby'inyigisho mu ntara y'Uruyigi bavuga ko bafise ingorane mu itangwa gicirwa cy'ubuhinga bwa none bwo gutumatuma na kw'amakuru kizwi nka teyise mu mpunyapunyo y'Igifaransa kubera ubukene bw'ibikoresho bifasha muri ico cigwa aho bavuga nk'imashine nyabwonko hamwe no kubura umuhora wa internet ibyo biruko mu gihe ubushikiranganje bujejwe iby'inyigisho bwari bwatanze icizere mu mwaka w'ishuri uheze kwa mazone na makomine agiye kuronswa bene uwo muhora wa internet aho mu Ruyigi y'inkuru tubibaze mugenzi wacu Fantareo Ntakarutimana
Amwe muri ayo mashure mu ntara ya Ruyigi twagiye turacako batumenyesheje ko icigwa kigisha ivyitumatumana ko bita teyise gitangwa ariko hakaba gushimikira ku mayagwa y'icigwa cyane kuruta kujya mu ngiro yacu bivuye ku bukene bw'ibikoresho amashure amwamwe ngo nta mashini nyabwo nkagira aha tuvuga nk'ayo mu buyobozi bw'indero bwa komine zabwera na Nyabitsinda ku mashure ya lise kominare mu Bavu lise kominare Buhiga na lise kominare Muhwazi ayandi nayo ngo biba yari ingonganije agura imashini nyabwonko imwe atuvuga nka lisenya nkanda ni mu gihe hari nayakoresha ibikoresho byitwa tablete nka lisenya bitare uretse ubwo bukene bw'ibikoresho by'ico kigwa hacye yongera kuba kuri aya mashuri hatagira umuhora ngurukana bumenyi hamwe umwigisha yo kwikora bwa telefone kiwe ngo yereke abanyeshuri urugero rw'ibyo yigishije ni mu gihe moni matima y'ico kigwa bagera naho bamenyereza umunyeshuri ibyo gukoresha umuhoro ngurukana bumenyi kubwo bigisha ico kigwa n'ikiriko kirigishwa kumwe hose kuko amashuri atanganya uburyo ibice bituma n'abanyeshuri bafise impamyabushobozi ariko ubumenyi butandukanye cyane mu gihe umushikiranganje w'indero yari mu mucankuzo hari mu mwaka w'ishuri uheze mu rukurikirane rw'ingendo abashikiranganje bagize mu ntara yamenyesheje ko ubushikiranganje arongoye buriko bukora ibishoboka byose ngo makomine yose n'amazone agire ahahurira hari amamashini n'umuhora wa internet ibi bikabonwa ko ari byo byonyine bizoshobora kuzana akarusho mu itanga ry'icyo kigwa Yigi Pantaleo na Karutimana Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu murashobora kuyumva kuri FM muri mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho kuri 88 n'ibice bibiri nayo muzindi ntara mukatwumva kuri 99 n'ibice 9 mu makungu tugashikayo kuri Indundi Kiritira kaburungu kome ishira hamwe reja gishinze gushigikira no guherekeza ugwaruka mu migambi ruteze imbere mu Burundi liranegura ko mu gihe cya none hari uruhabwa imitahe ntiruyikoresha ico gwayisabiye kubw'iryo shirahamwe ibyo bishobora gutuma bamwe muri go baguma bugarijwe n'ubukene bamwe mu bigishwa gutegura imigambi muri kaminuza y'u Burundi bagize ico bashikiriza kuri uyu wa kane mu bikorwa by'indwi yahariwe kwiyungunganya basigura ko ibyo bitumwa n'ubuzima bavuga ko bugoye barimwe mu Burundi no risinduwe imana
Mu myaka itatu yemeza ko rimaze yigisha ubwo gwaruka gutegura imigambi yorukura mu bukene, iryo shirahamwe rishima ivyumviro abigishijwe bashira mu migambi basabira uburyo, ariko ribagayira ibikurikira iyo buryo bumaze kuboneka. Ibyo Marie Gorete ndayishimiye ahagariye imbere y'amategeko ishirahamwe reja abesigura afatiye kuri kahise ka hafi.
Basanze imigambi yabitashije gutera imbere, amafaranga twabahaye uburyo twabahaye ntibabukoresheje icyo bari barabusabiye, ariyo mpamvu rero no munsi twahinduye turi bubuhe kakabahasha aje kuyigurira.
Ahago ubwo gwaruka rusigura kwivyo bitizana rufatiye ku buzima bw'ubu rubayemo. Aba ni bamwe mu baroso nyigisho nkizo biga muri kaminuza y'u Burundi.
Usanga bigoye cyane, ubona ko nyene ubuzima nabwo butera bugorana. Rero niyo bayahaye nk'umunyeshuri wo muri kaminuza hari byinshi abanza kwikenuramo.
Leta yo nyene yotora inyishu y'ubwo bukene bw'ugwaruka azoca gukora neza atabindi bintu agiye yo kuzahugura ibintu by'impuzo kugira bavuga ngo sitirigezwe.
Yamara rero mu cigwa heruka gukora cerekeye ikoreshwa ry'amafaranga abantu baronka buri munsi mu gihugu, umwigisha wa kaminuza Constantino ntiranyibagira yerekana ko ibyo bija biraba ikibazo rusangi mu gihugu, hamwe abantu batohindura ingendo
muco gukoresha uburyo ndetse n'abanyeshuri barundi muri rusangi ntawo dufise. Ni ikintu cyo kwiga kuko umaze kuburondera burana kuruhisha ugaca wiyumvira n'ingendo zo gukoresha ushobora kuronka miliyoni zitanu bunyene ugaca usangaga kugura impuzu, kugura amatelefone azimvye, kurondera inzu apanga y'amahera menshi. Ico rero mu mutwe w'abantu bakiri bato b'iwacu ngaho i Burundi usanga tutagifise mu mico yacu. Ico nico gushimikirako rero.
Ku neza y'ugwaruka ruriko rurarangiza ivyigwa mu bihe by'ubutunzi bamwe bavuga ko bidahumuriza, userukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe ry'ugwaruka agira ati:
"Ugwaruka ni urw'igihugu. Umwe wese arafise uruhara icyo yashobora gukora kugira ubwo gwaruka nabwo nyene rutere imbere. Ni igihugu, ni wewe, ni jewe. Iyo apo y'abana barayikeneye ivuye kuma kote yose."
Kuva mu mwaka w'2021 gushika uno munsi haheganishwe imigambi y'ugwaruka yashimwe n'iryo shirahamwe yagiye aronswa imitahe yo kwishira mu ngiro gushika ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi ku mugambo umwe. Mu mwaka w'2023 heze iryo shirahamwe yemeza ko atanu umwe yakoresheje umutahe ico yari yawusabiye. Uyu mwaka muri kaminuza y'u Burundi ryacaguye umugambo umwe gusa ryahisemo guherekeza ariko biciye mu kuronsa ibikoresho.
Ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buremeza ko bamwe mu bakozi ba leta batubahiriza amasaha y'akazi. Venusito muyabagaburamutswa akagabisha bene abo bakozi cyo kimwe n'abakirangwa n'ingendo yo gutaha amasaha ataragera, agahamagarira nyabo n'abakozi bose ba leta kwitwararika kwakira ababitura.
Ntibyumvikana ingene umukozi yotonda saa yine, saa tatu. Ntibyumvikana ingene umukozi yotaha sita saa ndwi kandi azi amasaha ateza gukora. Ntibyumvikana kandi ingene umukozi wa leta ari we wenyine acegwa ku kazi, ariko ukwitaho hiyo muri prive isaha yo gutonda bayikwikiza kujya yanditse. Bigenda gute? Ndetse abarundi amaminisiteri menshi yarashizeho akamashini yerekana ko mutonda, mbega akajya akamashini karakora ayataragashiraho rurisi zirakora hari amaservisi dukora. Ntibyumvikana ngene umuntu ashobora kuza aje kwitura umushikiranganji yafashe urugendo rw'amatike n'ibiki agasubira inyuma ataronse ikimwakira. Ntibyumvikana. Ntibyumvikana ngene umuntu yandika ikete rikamara imyaka n'imyaka itashishu. Uno munsi turiko turavuga pedo minisiteri zimaze kuduha ingene zakose abakozi mu mwaka uheze, aroroke abakozi barindiriye akiyongera ku mushahara ya nshahara nimake tuwasopere siro sare oru marke ke pedo minisiteri no muri minisiteri zabize ngo asanga zahazanye serivisi zibiri mu maservisi cumi. Umukozi arafise zero disabilite, zero son cahier de charge.
Venusito Muyabaga aramutswe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo abakozi n'akazi, ari na hano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba. Ariko kuri wowe wayafatiye hagati, ndakwibutse ko akazi kuri bo gasa n'akahagaze kubera umwuga wabo utakibatunze. Abo n'abasanzwe bakora ibyukotsa inyama ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, imvo n'iduga ry'ibiciro ku nyama hamwe n'ibura ry'isoko y'ibitungwa. Umwaka wose urigoro yatama ry'amazi meza ribonetse mu mabombo yo mu kigwati cya Rumotomoto ni muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Ivyo baho bidogera kuri ico kibazo batwara bo muri ico gice bati harimo no gushikuza kuko muri ico gice hari amazi akwegwa mu kuzimu. Abo banyagihugu nabo bati ntawo yanwa kuko atari meza. Ibikenye samaza hibubanza cyo kimwe n'isoko y'inyama ngahe Makamba gusa, ariko ni byankenegwa byofasha mu mashuri mu bijanye n'icigwa cy'ubuhinga bwa none bwo gutumatuma na kwa makuru teyise mu mpunyapunyo y'igifaransa mu ntara y'indero ya Ruyigi birahakenye. ibituma ico cigwa kigora na kwigisha nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.